Vianney ngenda kumana
ndabaramutse mwe mwese mwahisemo kubandanya muteza abiri ibiganiro bicano kuri radio isanganiro ndaba nikaze mu makuru tubashikiriza kuno munsi w'Imana tukaba turi kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 amakuru tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize abakenguza amateka basaba ko ubugenduzi bukuru bwa leta aribwo inspection generale de leta mu gifaransa bwo tanguza amatohoza ku mahera yubatse ibiro vy'amazone kugira ngo barabe koko amahera angana ni miliyoni 220 z'amarundi kuri imwe imwe yatanzwe na leta kugira ngo zubakwe ko ariyo koko yakoreshejwe muri quartier Rumonyi ni Kabuye hamwe no muri quartier Kigwati mu gisagara ca Bururi havugwa bukene bw'amazi meza buguma bwibonekeza haraheze amezi arenga abiri abanyagihugu bakoresha utuzu twa sugumwe two mu nzu bavuga ko bafite impungenge ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike nayo impunzi zavuye muri Repubulika Iranira Ntwaro Rusange ya Kongo zashizwe mu ikambi ifata kibanza ikishemere muri komine Kibitoke mu ntara ya Bujumbura zivuga ko zironka ifungurwa nke n'imiti zigasaba kugarukirwa ko mukanyi sase nido nido ryano makuru Eric Uwimana niwe ari mu buhinga bw'ivyuma sanwe ikazi ndasubi kubaramutsa ndabanikaze mwido nido ryano makuru abakenguza amateka basaba ko ubugenduzi bukuru bwa leta aribwo inspection generale de leta mu gifaransa bwo tanguza amatohoza ku mahera yubatse ibiro vy'amazone kugira ngo barabe ko koko amahera angana ni miliyoni 220 z'amarundi kuri imwe imwe yatanzwe na leta kugira ngo zubakwe ariyo koko yakoreshejwe ni mu gihe umushikiranganje ukigega ca leta arindi kumana avuga ko amahera angana ni miliyaridi 70 z'amarundi yo kubaka ibiro vy'amazone 300 mu gihugu cyose yatanzwe na leta ariko hakaba hamaze kubakwa ibiro vy'amazone birenga gato 220 gusa inkuru tubaza Gerard Nibigira
umushikiranganje w'ikiga cya leta Alain Ndikumana avuga ko mu mwaka uheze hatanzwe amahera imiliyaridi 79 z'amarundi zo kubaka amazu y'ibiro vy'amazone 300 inzu y'ibiro vya zone imwe imwe ikubakwa ku miliyoni 220 z'amarundi kandi ikanashigwamwo ibikoresho vyo mu biro vyose ariko rero ngo hamaze kubakwa amazu y'ibiro vy'amazone arenga gato 200 aca asaba abakenguza amateka kuzoja mu zone bavukamwo kuraba ko koko ayo mazu yubatswe ahuye n'izo miliyoni 220 kuri mwimwe
l'année dernière il était prévu la construction de 300 zones pour 79 milliards chaque zone avait un budget de 220 millions chaque zone 220 millions ari construire et équiper ni ko activité ari libéré uno munsi amatwa dusumira izimaze gura zima 200 quelque chose kana amafaranga yarasohose yose muri finance kandi c'était construire et équiper hanyuma ikibazo cy'ambaza cyanyuma umwe wese aherereyeho muri zone avamo muke muzigenda muturabire yuko ijya zone yubakishijwe desa 20 million iyo ni devoir à domicile mon dufasha mukazo duhinyishwe kuko turiko turabivuga abantu bibaza ngo turiko turataka abantu cyane iyo jya amafaranga 220 million twatwaye ahaye zone ikacihamagara bane igihugu bakazana amabuye bakazana umusenyi na main d'œuvre bakayizana ajya 220 million twari kuvuka ama infrastructure menshi
abakenguza amateka bakavuga ariko ko atabuhinga bafise bwo kuraba ko igiciro c'ivyubatswe arico canke atarico bagasaba ahubwo ko ico gikogwa corangurwa n'ubugenduzi bukuru bwa leta aribwo inspection generale de l'etat mu gifaransa
twebwe twaratowe mugabo nibaza ko tutarabahinga muri byo bintu byo kwevaliwa roku y'ikintu cubatswe mugani yakwa mushikira nganje mworaba inspection generale de l'etat ikagenda muri iyo soko yo kubaka amazone kuva ku ntango gushika yigeze uno munsi hanyuma ikavuga iti yitwasanze ifite valera ya ikerekana na riziregera rite zose zagiyemo mu gutanga iyo soko ama mafaranga ko yose yagiye yose hari amakonti yaciye nimbe amafaranga yaciye ku makone yabo wa prestataire nyuma yaje kubaka amazone bakagabura nabo bagabuye tuzoyabaza uwo yaciye kuri konti we nabazomenyana n'uwo bagabuye nibaza ko kihuta kandi ho bitakozwe mu maguru masha tuzosana n'undi amafaranga nayo yagiye mu kwandi yose yama yagiye
ni mu gihe rero amwamwe muri ayo mazu y'ibiro vy'amazone aherutse kubakwa ava cyane iyi mvura iguye igitega Jean Bigira ku radio isanganire
Gerard Nibigira urakenuye tuve ngai igitega dukubitire hariya ibururi mu gisata c'imibano muri quartier Rumonyi ni Kabuye hamwe no muri quartier Kigwati mu gisagara ca Bururi havugwa ubukene bw'amazi meza buguma bwibonekeza haraheze amezi arenga biri abanyagihugu baba muri ayo makartie bakoresha utuzu twasugumwe two mu mazu bavuga ko bafise impungenge ko bashobora kwandura indwara ziturutse kwisukurike mu gihe amazi bakoresha atunganywa na komine Bururi biboneka ko ari make basaba regidezo ko yobaha amazi narijya ivyo bice biri mu gisagara abakozi ba komine Bururi bajejwe amazi bavuga ko bariko barasuzuma icyatumye ayo mazi agabanuka inkuru ya Zeno Nzambimana
bamwe banyagihugu baba muri quartier Rumonyi nababa ikabuye muri quartier Kigwati no mu micungaro yaho ku mutumbo wa mugozi muri komine Bururi ntara ya Burunga bemeza ko bari mu bukene budasanzwe bw'amazi meza uza buribonekeza bwisubiriza haraheze amezi arenga kuri abiri abikabuye bobo biduga ko igituma bakenye amazi ariko basangiye umugende w'amazi n'abanyagihugu baba muri quartier Rumonyi kandi uwo mugende uva mu ishamba cimeza rya Bururi ucubakwa wari wagenewe abanyagihugu bikabuye na mututu ku mutumbo wa mugozi abanyagihugu muri quartier Rumonyi nikabuye basanzwe bakoresha utuzu twasugumwe turi mu mazu basanzwe babamwo babura amazi bakoresha bafise ubwoba ko bashobora kwandura indwara zivuye ku isukurike kandi ngo badasiba gusemerera bavuga yuko bakenya amazi bamwe bavuganye na radio isanganiro babona ko umuti urama ari uko abanyagihugu muri quartier Rumonyi n'igice cikabuye hasanzwe hari mu buringanire bw'igisagara ca Bururi bohabwa amazi n'ishyirahamwe regidezo kuko bimaze kugaragara yuko ayo mazi atunganywa na komine Bururi yagabanutse cyane ayo mugende rero ngo bikwiye ko yobandanya akoreshwa n'abari bawugenewe abakora mu gisata c'amazi muri komine ya Bururi bamaze iminsi bishikira mu isoko ryayo aho mu ishamba cimeza rya Bururi mbere banarisibura baremeza ko ayo mazi ari make muri kino gihe bagaheza bagaca basabikanya mu gukabukanya mu kuyaronswa bavuga ko bandanya gusuzuma icatumye ubwo bukene bw'amazi bibonekeza muri utwo turere I Bururi mu ntara ya Burunga Zeno Nzambimana radio isanganiro
Zeno Nzambimana tugukengurukire tuve ngaho I Bururi dukubitire hariya mu cibitoke naho muri cyo gisata nyene cy'imibano aho impunzi zavuye muri Republika ya Iran n'intwaro rusangi ya Kongo zashikiye mu ikambi ifata kibanza ya Cishemere muri komine cibitoke mu ntara ya Bujumbura zivuga ko zironka ifungurwa nke n'imiti ngo baronka ibinini by'umutwe ari byo bita parsamor gusa batarinze kuragwa ingwara umuntu abagwaye abakongomani bahunze ingwano mu gihugu cyabo basaba ko bofashwa kuruta bakajanwa no mu makambi impunzi nkiri ibusuma muri zone Kayongozi komine Luigi mu ntara ya Buhumuza inkuru ya Mireye Kanyange
aba bashikiye muri yo kambi yimfata kibanze ya Cishemere bavuga ko ubuzima babayemwe bugoye bafatiye ku mfungurwa
munsi baduha urumva bagenda baduha uko muri muri kabangahe babaheza ibiro bibiri muri urumwe baguha kimwe abana hinduye ngo bazaduha ibitetse
ubuzima nyine butoroshe tubayo nabi bivanya n'ibiryo baduha bike
kubera ko abahunga bagenda biyongera haraheze indwi ngo babwiwe ko ubu bagiye kuja bararonswa ivyo kurya vyamaze gutekwa ibitabashimisha namba
lakini bananza tuambie batupigie chakula uko nakutana hasa kuko mwenye hata kula hii chakula yetu ko napiga unamsongea ataka bugali lakini wanatuambia omwe pali bako natupatia chakula mbichi batupigie tukaona shie binatushinda
woho wanahindwe system kubera abantu biyongereye bahindwe system abango zodutekera ariko ibintu bigoye harimo bafite ingwara zitandukanye badashobora kurya no umuceri n'ibyo bishimbo ariko badutekera hariho bafite umuryango mwinshi kugira ngo bazagukokeze ibiryo bitetse bidashobora gukwira birensifiza
uko unakuwa una uko na hara
ikindi izo mpunzi zidogera ningene bavugwa mu gihe bagwaye baba bana baba bakuze ngo bahabwa ikinini cha paracetamol gusa hatarabwe indwara bafise
bugonjwa inaweza kuwa
bagasaba gufashwa kuruta mbere bakanajanwa mu makambi y'impunzi
dusabisha ko na leta y'u Burundi dusabisha ASEF n'abandi bakorana nka PAM ko bokongereza budget cyangwa bagasabisha inkunga kugira ngo babashe kudufasha basi cyangwa batujane mu makambi badukure muri transit tujane mu makambi kugira ngo ugeze mu nkambi zenda rigiye ushobora kuronka na ukaraka tunani mbone n'utucuruza ariko umaze kuyinstalla.
Site Busuma muri zone Kayongozi muri komine Ruyigi niyo muri iki gihe ijanwamwo izo mpunzi kugenekezo rya 2021 Kigarama uno mwaka aho ibusuma hari hamaze kujanwayo abakongomani bababa 339,404 nkuko amakuru dukesha ubuyobozi bukuru bw'ikigo c'igihugu kijejwe gukingira impunzi n'abatagira ubwenegihugu abivuga.
Mireye Kanyange ndagu kengurukire inyuma yakaruko gato anu makuru duca tuyabandaniriza mu gisata cy'ubutunzi. Isanganiro. Amakuru twateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuri no munsi w'Imana hano kuri radio Isanganiro arabandanya. Ishiramu gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu rikome ribona ko akiriho agahaze mu bijyanye no gukoresha amafaranga ya leta. Gabriel Rusiri arirongoye abivuga afatiye ku vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu mu kiganiro namenyesha makuru n'abanyagihugu kuri uyu wa gatanu hari Muramvya. Aho yamenyesheje ko kuva mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2023 hatangujwe igikorwa cyo kugaruza ibyatu wawe na bamwe ngo ubu mu kigega cha leta amaze kwinjira ayarenga imiliyari 9 z'amarundi n'amadolari arenga ibihumbi 230 hamwe na maero 69. Uwarongoye Oricom akavuga ko aya mafaranga ashobora kuba yarinjiye hama akibwa ngo kuko adakoreshwa mu muco tumutega biri.
Bwa mbere ngo baza kumenya yuko abasuma batabwiwa ngo zana twebwe principe twemera nuko ari ibintu by'amategeko hama urugamba rwa mbere twabanje kugwana mushya muri kome nuko mu mafaranga yategekanya hagomba kubanza kujaho rubrique budgétaire ivuga amafaranga bagarukana ko mbere nta byarimo ibyo twarabigwaniye bitaba birakunda kuburyo ico oya ari kintu ca mbere twashira hanyuma bimaze kujaho turagwana tuti nibashire ko amafaranga aboneka hanyuma ibyo ntibyakunze bashirako amamiliyaridi atatu gusa buri mwaka buri mwaka mugabo nayo riri kintu kibabaje nuko tugiye kuraba muri wa doreglement et compte rendu budgétaire ari nka audit yo kuraba ivyinjiye ndinge amafaranga yakoze twasanze kuri rubrique budgétaire récupération des fonds détournés iyo rubrique nta mafaranga wasagari zero. Urumva rero ariho abantu mu nzego z'igihugu kuko murabizi ko umukuru w'igihugu wewe agira icyo bita politique d'intention akagira message discours mugabo abatekinisi baje bahinga bagira budget bashashira ko amafaranga urumva rero ko ivyo bintu bigoye amatiere budgétaire hariho principe bita unicité budgétaire era ni warité budgétaire unicité budgétaire sigura yuko amafaranga yose igihugu cinjije aja muri budget imwe mugabe amafaranga ya recette nta yari aho rero ni abantu batunganya ibintu by'amafaranga bagomba kumva no gutahura hanyuma rani warité budgétaire amafaranga yose yinjiye mu mwaka ategerezwa guca muri rya tegeko leta itegekanya kuba ku mwaka ayo mafaranga rero ero amamiliyari 9 nayo yandi y'amadolari n'amaero kwebwe tubona mwa kino gihugu ayo bayatwara mu munotumu uravye mu bintu bigenda mu masoko ya leta mu bintu bigira ivyo ni vyiza mugandagenda babwire yuko rofete deja yuko n'amafaranga aza hanyuma ntakoreshwe mu muco ico deja n'ikibazo nico gituma twebwe mushya muri kome tuvuga tuti double ni hasonegwe amategeko hanyuma ayaje berekana ko yinjiye berekana ingene yakoze mugabo nk'ubu bakarorero nk'ubu twa twumva ngo stade yubatswe n'amafaranga bavuye mu busuma mugabo wo cubaza ayo mafaranga ari amverti dokere artik donc hari cyari bibazo byinshi cyane hari kipfungu cyinshi cyane mu gukoresha amafaranga ya leta ingene yinjira ingene nakoreshwa ingene nakondorogwa kuko burya ibintu by'amafaranga se tutam processus ubwa mbere ingene yinjira hanyuma ingene nakoreshwa hanyuma ingene ya control ivyo rero ni bibazo bikomeye.
Gabriel Rusiri arongoye ishiramwe Oricome mu gisata c'ubutungane naho umugambwe ipedezi gamyibanga ubona ko hakuye gufatwa ingingo zikomeye zotuma urwego rw'ubutungane rukora rwigenga. Abdul Kasim arongoye uwo mugambwe abivuga afatiye mu kiganiro mukuru w'igihugu yatunganije kuri wa gatanu hari mu Ramvya hibonekeje ibibazo vyinshi vyo mu gisata c'ubutungane aho abituye mukuru w'igihugu ahanini basaba gutunganirizwa ivyo bigatera amakenga kukuntu ubutungane bukora kino gihe. Warongoye umugambwe ipedezi gamyibanga agasaba ko ubutungane bwoshigikirwa ngo guko ubutungane buhengamye bushobora guhungabanya umutekano w'abanyagihugu tumutegabiri.
Kubwo umugambwe ipedezi gamyibanga ubwa mbere turashima ingendo inyenye n'icubahiro umukuru w'igihugu yo kumviriza abanyagihugu bakamushikiriza akababakiye mbere ku bwacu twe twifuza yuko iyo ngendo iyo igira kenshi bishobotse nka rimwe mu mezi atatu kuba ibibazo byinshi byashikirijwe n'icubahiro umukuru w'igihugu byatumbereye mu gisata c'ubutungane twizera yuko byatumye yuko inzego z'igihugu zose duhereye ku mukuru w'igihugu babona yuko icyo gisata ari igisata gihambaye cyane ku buzima bw'abanyagihugu, ari igisata rero gikeneye uko cyo kwitabwaho kurusha uko biri uno munsi. Nicyo gituma twashaka gusaba yuko ubwa mbere igisata cy'ubutungane, igisata cya leta nabo nyene ko ruhabwa uburyo bwo kubaho, uburyo bwo gukora nka kujya tubona inama nshinga amateka canke inama nkenguza amateka canke leta ubwayo muri rusangi. Ubwa kabiri burifuza yuko ufatwa ingingo zishemeye kandi vyihuta zotuma ubwo rwego rukora vy'ukuri rwigenga, abacamanza bagakora bigenga. Ibi cyane cyane ingendo y'ibiturire yo kurya ibiturire ivugwa akatari gake muri ico gisata iranduranywa n'imizi. Nico gituma twe ku mugambwe Perezi Gamibanga twifuza yuko ubwa mbere hoba inama kaminuza yotuma ibyo bibazo byose biri mu butungane vyigwa nabo vyega bigashigwa ahabona, maze n'inyishu itomoye ikaboneka. Ubwa kabiri turifuza yuko hoba ubugenduzi bw'ubutungane goshigwa ku ntara kugira ngo habe ikurikiranwa ry'abacamanza n'abashikiriza manza bari barakora ukutariko canke bari ko barigenza ukutariko. Tukibaza rero yuko ubwo rwego iyo gisata cy'ubucamanza rwo gucamanza abarundi bose bo kiraba, kuko iyo mu gihugu watabutungane buhari ubutungane butunganiriza abantu bose ni ukuvuga ni intamba ikomeye ku mutekano w'igihugu.
Abdul Kasim arongoye umugambwe IPD zigamye banga. Ano makuru twe twabateguriye tuyarangirize mu gisata cy'inkino muri za nkino z'igikombe cha Afrika ziriko zirabera hariya mu gihugu cha Maroc. Igihugu cha Benin cyaragitsinze igitsindo kimwe ku busa igihugu cha Botswana. Senegal n'igihugu kibanye cha Republika Iharanira Demokarasiya ya Congo bakaba baranganije igitsindo kimwe ku kindi. Icyo gitsindo kimwe ku kindi nico Ubuganda bwanganije na Tanzania, mu gihe umugwa Nigeria Super Eagles watsinze Tunisia ibitsindo bitatu kuri bibiri. Uno munsi izo nkino ziaza kubandanya mu kanya Algeria iza gukina na Burkina Faso aza kuba rike cy'isaha imwe n'iminota 30. Cote d'Ivoire nayo ikaza gutana mu mitwe n'igihugu cha Cameroon. Akaba ino ngara rero tuce turangiriza amakuru twe twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi. Ndabakengurukire mwebwe mwese mwari mwiyateza biri. Ndamushimire na Eric w'Imana yatumye ano majwi yabashikira aho mwibereye hose atatunenge. Ndabasezereye ndabifuriza ibihe byiza aho muherereye hose, ariko nkayibutsa ko mu nyisase bagenzanje arende zirebuke neza afadikanije na Mireye Kanyange baza kuba bashitse kuri zino mikro bace babandanya babashikiriza ayandi makuru yanditswe n'ibinyamakuru na Gahwani.
Jean-Marie Vianney ngenda kumana.
Amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru.
Turabaramukije twongera tubana ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru.
Abarimyi bahamagarirwa kugira urunani kugira ngo bagwanye indwara ibangamiye ibitoke.
Mu kiganiro yahaye itororokanizo ry'amakuru ya Pepe, inyuma yaho hatanguye kwibonekeza iyo ndwara yitwa ruhonya bitoke ku mutumba Bihogo muri komine Muyinga, mugenduza jeje kugwanya indwara zibangamira ibitegwa mu makomine ya Muyinga na Butihinda Jean-Claude Mbarushimana avuga ko iyo ndwara ishobora guhagarara igihe abarimyi boja hamwe.
ABP yandika ko uwo mugenduzi asigura ko naho iyo ndwara igoye guhagarika burundu, kuyigwanya birashoboka cane cane mu kurandura ibitoke vyose bimaze gufatwa. Kubijanye n'ibivugwa ko hari ubwoko bw'ibitoke bidafatwa n'iyo ndwara, Mbarushimana yabwiye ABP ko ibitegwa vyose by'ibitoke bishobora gufatwa na ruhonya bitoke. Ico atomora ariko nuko ibitoke vy'imihwi ari byo bibangamirwa cyane.
Komine ya Rumonge irabangamiwe n'imbwa ziyerereza, byandikwa n'itororokanizo ry'amakuru Net Press abantu bashika 10 bamaze kuribwa nizombwa mu kiringo kitarenze indwi zitatu.
Abanyagihugu bo mu Rumonge bakaba bidoga ko atamiti igenewe kuvura abariwe nimbwa irangwa mu mavuriro ya leta. Ubu baheza bakarondera iyo miti mu budandarizo bwayo farumasi zigenga, aho naho ikaba isanzwe izimbye cyane nk'uko iryo tororokanirizo ribandanya rivyandika. Ico abo banyagihugu basaba nuko iyo miti yoshikanwa mu mavuriro ya leta kandi iyo miti igatangwa ku buntu.
Abatunze imbwa ziyerereza nabo bahamagarirwa kuzica kugira ntihagire abo zisubira kujya. Ahubwo icyo abanyagihugu bashimangira nuko abatunze imbwa bakwiye kuvuza abo zariye mu gihe badashoboye kuzigumiza mu mihana yabo.
Amakuru ashikirizwa n'iminyamakuru.
Ikinyamakuru Burundi Eko chandika ko bigoye kwemeza ko ingurane yahawe abanyeshure ba kaminuza izosubizwa.
Ico kinyamakuru cita ubutunzi cibutsa ko iyo ngurane ari uburyo bwo gushigikira abanyeshure mu guhabwa amafaranga bazosubiza bamaze kuronka akazi, ari basubije agaheza agasahiriza mu mafaranga leta ikoresha. Kubw'ico kinyamakuru, gusubiza ayo mafaranga birabangamiwe n'intambamyi. Burundi Eko yandika ko intambamyi nyamukuru ari uko benshi mu gwaruka barangije kaminuza badafise akazi, ari naco gituma badashobora gusubiza ayo mafaranga nk'uko bavyiyemeje.
Bamwe mu gwaruka baronse yongurane babona ko hamwe leta yobikeneye koko ko ayo mafaranga subizwa, ikwiye kugwiza imigambi yotuma ugwaruka ruronka akazi. Uwaganiriye na Burundi Eko avuga ko ivyo vyoheza bigatuma leta yoroherwa gusuzuma ko ingurane yatanzwe yasubijwe. Ikindi nuko kubona atabuhinga bwa none bufasha gukurikirana aho abahawe ingurane bageze, biheza bikaba intambamye muri iyo ntumbero yo gusubiza ingurane yahawe abanyeshure bo muri kaminuza badakora akazi ka leta.
Abarundi bagiye muri Tanzania nta visa bisaba, ariko bisaba inoti. Vyandikwa n'urubuga rw'abanditsi bayaga rugafatira ku makenga aranga Abarundi bagenda muri ico gihugu kibanyi c'u Burundi bageze ku rubibe. Kuva aho Burundi bwuga y'imbibe buhana n'u Rwanda, hakavugwa kandi n'umutekano muke urangwa mu gihugu kibanyi ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Congo.
Ikarata bita carte jaune irakoreshwa atankomanzi gushika ku rubibe rwa Tanzania, aho umuntu ahashitse birashika ntiyagire ico rumumarira. Yaga yandika ko atansiguro ziheza ngo zitangwe n'inzego ataningingo nimwe ibivuga. Ariko umwanditsi w'urubuga Yaga agira ati inoti niyo iheza igatora umuti, inoti y'amashiringi 10,000.
Nkuko ubwo rubuga rubandanya ruvyandika, kurengana rubibe uba umwanya w'umubabaro kuri benshi, umwanya w'ugusuzugurwa, umwanya w'igiturire gitangwa ukamengana ibisanzwe. Yaga yandika ko ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amakungu ukwiye gufata mu minwe ico kibazo.
Igikwiye no gukurikirana ko urupapuro ingenzi ba yahawe mu Burundi arigo carte jaune ruheza rukemegwa n'ingene abarundi ba kigwa bashitse ku rubibe igihe bari mu rugendo bagana igihugu cha Tanzania. Kubwugo rubuga Yaga uretse ko ingenzi muri ico gihe iba yatswe amashiringi 10,000, iteka afise nk'umuntu naryo riba ririko rirabangamirwa.
Akaba ari hano ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru aciye agarukira mwayateguriwe mwongera mwayashikirizwa na
Mihaye Kanyange
afadikanije na Alain Desire Bukeye neza. Ibihe byiza hiwanyu.
Amakuru ashikirizwa n'iminyamakuru.